Y ni la dio Hiswi y América. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'Estato Kaburungu radio yacu VOA akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Undikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ngwara inyonko ifata inka n'ibindi bitungwa bita ingwara ikiyaya cha rift ariko ishobora no kwandukira abantu turavuga cyane cyane ku twigoro turiko turakorwa n'abatitsi hamwe n'abajejwe kwitaho amagara y'abantu turaje kuvuga ku bikorwa cyane umwihwezo ryahuje mu Burundi bari mu kigo cy'igihugu cyo mu bushiranji bw'amagara y'abantu kijejwe kugwanya ibiza by'ingwara COPS Centre des Opérations d'Urgence de Santé Publique abo mu biro byo muri Afrika bijejwe gukurikirana indwara CDC Africa abahinga mu kuvura indwara zandukira abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'abasanzwe bafasha Burundi mu iterambere ry'amagara y'abantu hamwe n'abandi intumbero y'ivyo bikorwa nk'uko byatangajwe n'ababigizemo uruhara mu ndwi ize kwari ukurabira hamwe ibyo bashirwa mu migambi igihugu yo kugwanya indwara inyonko ya Rift Valley kugira ngo iyo ndwara mu isanzwe ifata inka ariko ishobora no kwandukira abantu nk'uko twabivuze ituzwe na cyane cyane ntihagire abantu yandukira ahari hejwe kandi ni vyoshirwa mu mugambi w'amezi atandatu mu ntumbero yo kwikingira no mu kurwanya iyo ndwara mu Burundi umutumire wacu muhinga muganga nonose cyane cyane byerekeye indwara zandukira yari muri nama turi kumwe na muganga Alexis Ndayisenga muhinga asanzwe akorera mu bitaro Prince Regent Charles biri i Bujumbura mu Burundi muraho docteur Ndayisenga murakomeye neza ngaho natwe turaho ni byiza cyane rwose ndangira tuje kumuzi ikiganiro cyacu nagira mu majambo make cyane rwose mutubwire ivyo muzi kuri iyo ngwara gushika tutamukanya turaja kubyerekeye ibikorwa mwagize mu ruhara n'abandi ariko nashaka mutubwire hariho abantu benshi bati iyo ngwara batayizi mu majambo make iyo ngwara muwitubwira gute
iyo ngwara mu gitaka ya ndabo yongwa gashora no gatatu abantu bashora kwiyakura ku kibuga cy'abitse cy'abantu
doctor doctor imbere ko mubandanya hoba hariho uburyo bwo kuraba ukuntu umwe kwegera telefone ivugamwo ibintu byinshi cyane rwose yumvikana nabi harakuntu umwe yegera kugira ngo twumve kwijwe iryo hoba ryiza kurusha hanyuma mu cyo gukomeza
ranyumva
ego me bandanya
ego la kumbuka rero kirongwa no bisatsa bayita cyora bari bigishye kirongwa no bisatsa bisatsa bisatsa
le katrabe Leka turabe ko tukubona umurongo mwiza docteur dusubire kuguhamagara turabe ko tukubona umurongo mwiza kuko uyu murongo uvuga nabi canke mufite indi telefone muce buyimpa kugira ngo turabe ko twogerageza nayo nyene umurongo umeze nabi cyane gose uvuga nabi Leka tuce dusubira tuguhamagare
Ijira hili yari kumata. Niki nguhinye jira riku. Habanya buko njira nabu njira mbizira. Muna habanya mitu.
Ngojewe duwe mungu.
Yee, gorata. Urumunya rusaji kazi kukwane wajenda minyo zora kenga sabo.
Ari kabira simu humuru kamana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu tukwa araneza kandida kuizeshi.
Mie kwetu ni bugo.
Nikata?
Ndiye bugo.
Ngowiki? Nukumuka kwa mwiliwe se mwuri tukwebge. Yajiri yibesha kuhundi. Ya ba. Shofe, kujete. Kombo taksi yaji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo kubanyagihugu yo Yabaye isubizo cyacu
ndabona murongo wa docteur twasubikuronka na ashaka asubire ndamusabe mu majambo make docteur ndetsenga mutubwire ico muzi kuri ingwara nkuko twabivuze abantu benshi ni ingwara batari bazi mu majambo make mbere yuko tuja kubikorwa mwagize mu ruhara nashaka mutubwire ukuntu iyo ngwara muyiza
iyo ngwara mu gifaransa bayita fièvre de la parole de risque no vuga mu kintu yuko ari inyonko yo mu kiya charist ama ningwara ifata ibikoko cyane cyane ibikoko byuza ama mugabo igashora no kwandukira abantu abantu rero bakayandura mu gihe bagiye en contact n'amaraso cyanke ibihimba by'ibikoko biba byaranduye iyo ngwara kandi irashobora kwandurwa mu gihe umuntu ariwe n'imibu iyo mibu nayo ikaba yari yarariye ibikoko byanduye iyo ngwara ni ingwara yabonetse bwa mbere no vuga nko mu 1931 1931 hari mu kiyaya cya Rift mu gihugu cya Kenya iyo ngwara rero ni ingwara mu bisanzwe no vuga ko ifata ibikoko ariko n'abantu iyo batikingiye iraheze ikabafata
yoba yavuye kuki muravuze ko yatanguriye aho muri Kenya yoba yatewe niki yaje gute ni ngwara je nk'icaduka
ni ngwara mu bisanzwe irimo mu gitwita ama zoonoze yandugwa na gakoko ko mu bwoko bwa virus agakoko bita cerebovirus mu muryango bita kinyabirige mumba ni ngwara mu bisanzwe zisanzwe zihari zo mu bwoko bw'amabiri mugabo zifata ibikoko
iyo ngwara ni ngwara ihambaye cyane rwose n'umuntu arafite ukuntu abatetsi bayitwararitse mutubwire ku byereke cyane cyane bikorwa mwagize mu ruhara ejo bundi harimo abajejwe magara y'abantu reka hariho n'abavuye mu nishira hamwe rikwirikirana cyane rwose by'ingwara cyane cyane zandukira vuye muri Afurika CDC mutubwire ibyo bikorwa byagenze gute
ibikorwa twari ko turagira mu bisanzwe ingwara murabona ko ari ingwara itamenyerewe cyane ubu yaje ifata ibikoko kuko nakare ni ingwara y'ibikoko mu bisanzwe twari kugira ku ruhande rw'amagara y'abantu na dukingire iyo ngwara itaramara kuranda gata mu bantu twari kugira hamwe rero ibyoshyirwa mu kugene iyo ngwara yovugwa hano mu Burundi kuko urumva iyi ngwara ije itari imenyerewe haraheza hakajaho ibyo twitabire bitide national byo kwitansaho kuvuga kahuriza kuri hamwe ingene twoyivura mu Burundi hama kandi twarabiye hamwe n'ibijyanye n'ibyoshyirwa mu mugambi ibyo twita plan de riposte contre l'epidemie ibyo nabyo bumva bararaba ibikorwa nyamukuru byihutirwa byotuma iyo ndwara idaheza ngo yibonekeje cyane mu bantu cyane niyo yamaze kuza bamenye ibikorwa boshyira imbere mu kuyirwanya nibyo twari turabira hamwe n'iyo ndiri heza
amakuru yatangajwe mu minsi iheze yavuga ko abategetsi b'u Burundi bafashe ya mbere mu gukingira cyane cyane inka n'ibindi bitungwa icyo gikorwa kiko kigenda gute ibitigiri by'inka zibandanya kwandura iyo ndwara ringana iki byaragabanutse cyane biramaze iyo ndwara ikwiratuzwa mu bitungwa
iyo ndwara yaje ifata ibikoko ku ruhande rw'abaganga b'ibikoko urumva ibyo nibo babizi cyane cyane mu bushikiranganji bujejwe uburimi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije abo barazi cyane ibiharuro by'ibikoko bimaze kwandura ariko twebwe ahanini twibanda ku bantu mu by'ukuri kugeza ino saha nta muntu arafatwa yayandi ariko turacazikira kugira iyo ndwara igume mu bikoko nyine bamaze kuyitora ntirinde kwandikira abantu nabo kandi no mu ku ruhande rw'ibikoko mu bushikiranganji bubijejwe barabihagurukiye kuko urucanco rwarabonetse ruriko ruratangwa ni nawo muti novuga ukoreshwa nyamukuru mu kuvura iyo ndwara kuko nta miti hari icyo twita imiti sipesifike ku ndwara ahanini ni ukuyikinga bakoresheje urucanco ku bikoko naho nyine kuko ku bantu naho nyine nta rucanco ruhari urucanco ruri ku bikoko ibyo nabyo ibikoko biriko birakorwa neza cyane bariko baracanca ibikoko byose mu Burundi
hari akizera ko urucanco ku bantu ruzoteba rukaboneka
ku bantu urwo rucanco ntacyo twivuga ko kuko nta rusanzwe ruhari ishyirahamwe mpuzamatungo rijetwa amatara y'abantu ku ibyoye neza kushika ino saha nta rucanco ruremegwa yuko rushobora gukoreshwa ku bantu umva rero kugeza ubu duca dufata yuko kwikingira nyamukuru ari ukubanza gukingira ibyo bikoko ko n'ubundi umuntu ntashobora kwandura hatabanje kuri bikoko birwaye
mu tubwire mwavuze ko gushika abantu barafatwa n'iyo ndwara ibintu impanuro abategetsi bajeje bamagara abantu bari kuratanga kugira ngo ntihagire abandura iyo ndwara ntizihe impanuro zihabwa nk'abantu ntizihe muri iki gihe
impanuro zihabwa abantu ahanini izijyanye no kwikingira kuko nk'uko nabivuze nta rucanco ruhari mugabo hariho uburyo bwo kwikingira kandi bumeze neza aho navuga nko cyane cyane ku bakunda gukora ku bikoko turavuga nk'aba veterineri bajya abaganga b'ibitungwa cyane bajya babaga birumvikana cyangwa abayangayanga bose muri rusange bakora ku nka yuko baheza bakikingira bakaraba yuko igikoko bariko barakivura cyangwa iyo kigwaye bikingiye by'ukuri bambaye ibyambaro byo kwikingira hama ku bantu nabo muri rusange tugahanura yuko atagufungura imfungu inyama cyangwa kunywa amata cyangwa ibindi bintu byose byavuye mu mata mu gihe icyo gikoko gisanzwe kigwaye nizo nizo mpanuro umuntu aheza agashimikirako cyane kugira ngo twikingire turinde kwandura kuko umuntu yandura ari uko habanje kuboneka igikoko kigwaye bagiye en contact n'uwo muntu
abategetsi bari muri iyo nama n'abategetsi eka abajejwe amagara y'abantu eka twavuze ko hariho n'abari bavuye mu bindi bisata bya Afurika bobo impanuro cyangwa amakuru asumbirije boba bari bazanye n'ayahe kubyerekeye icyo kiza
ubusanzwe twari ko twiga ibyokorwa kubari gutegura nocyo no kwita mu gifaransa buyo hama izo nteguro baraheza bakadushyikiriza mu biro by'umushyikiranganji kugira umushyikiranganji abyemeze riheze ritangure gukorwa mu bo mwavuze bari bakoranye harimo abo abari mu kigo kijejwe kurwanya ibiza by'indwara bavita cuspe ni centre d'opération diligence de santé publique abo umuntu nibo bageze kuraba ibintu byiriza byose mu Burundi kugira ngo bashobore gushiraho ibikorwa birashe byo kugwanya icyo kwiza abo rero ibyo byose tuba twasize twakoranye nabo uko barahita bakifashisha n'abahinga baba basanzwe baranonoka indwara zo gusanzwe zandukira cyane n'abandi bafashe Burundi mu iterambere ry'amagara y'abantu kugira ngo bashyire ibyiyumvira hamwe hama icyo bashyize hamwe bagahita bakabishyikiriza umushikiranganji abishyize ku igikumu bigaca bitangura rero gukoreshwa mu bavuzi ahanini n'icyo gikorwa twakoze nayo ubundi ibintu navuga ngo ubwo nyine bica bijya ku mbuga iba ari integuro kugira ngo mu bushikiranganji baheze bace babishyira ku mukono biheze bikoreshwe mu gihugu cyose.
Tuyubutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Innocent Nduwimana. Muri aho Innocent, muri hehe ga Nduwimana?
Ego nigitekereza hamwe n'icyiyumviro kure bya murabashyitse yuko muri ino minsi twafite indwara y'inyonko hano mu Burundi ifata ibifungurwa ama ikandukiza hamwe n'abantu abayifunguye cyane cyane.
Yego,
none ko bari batanze amezi abiri yuko atamuha azosubira kiribwa cyane inyama impene intama, none bararose umuti wokingira abantu nk'iy'umuntu asiriye ngo agafatwa cyane iyo umuntu abonye ibyo bimenyetso ko yariye nk'inyama yoca yitura ubuhe buvuzi kugira bumuhe umuti yikingire. Umuntu nk'uwo muti usanga hehe ko nubwo ngo umuti ngo waramaze kuboneka ngo tubare nk'ahantu twokora tubonye nk'umuntu uba yafashwe yariye nk'ibyo bitungwa yafashwe nk'inyama bakavuga ati uwobone ikimenyetso umuti yawukura ahana hoho mafaramasi iriho yose bosiba nk'umuco bakatubwira nk'aho twayisanga cyane aho yobeherereye. Murakoze kuma akajambo.
Murakoze Nduwimana. Ibibazo byiza reka Dr Ndayisenga abice hirya no hino. Murabajije aho umuntu kwitura ibitaro yo kwitura ko cyangwa ivuriro kwitura mu gihe yobona ibimenyetso, ibyo bimenyetso tubaza kwigaruka ko atubwire ivyo ari byo. Umuti warabonetse bari bihaye amazi nk'abiri kugira ngo babuze abantu kurya inyama, ibyo bintu byararangiye, izo ngingo ziracariho. Duga ku ijambo Dr, mwaba muri mu Burundi murakurikirana aya makuru.
Murakoze cyane ku bijyanye no gufungura inyama. Ubu bararekuye barabifungura, mugabo ibyo ni ingingo zifatirwa hejuru cyane kuko zirimo n'ubushikiranganji butandukanye. Ariko icyo nzi kugeza ino saha inyama ziriko zirafungurwa, ubu bararekuye yuko abantu bashobora kubagira ibitungwa byabanje kujyaho ibyo twita muri karantene. Ariko narumvise yuko niyo ngingo ubu igomba kuvaho aho iyo ndwara itari bwiboneke, bagasigara bashyira ibitunga muri karantene aho iyo ndwara yari imaze kwibonekeza gusa. Ibyo rero nibaza ko biva ku ngingo nyamukuru ziba zimaze gushyikwa ko zimeze neza mu bijyanye no gukinga yuko ibyo bitungwa byaheza bikanduza abantu. Kuko navuze yuko ubu urucanco ku bitungwa ruriko ruratangwa mu gihugu cyose. Urucanco rero niwo muti wa mbere mu gihe bakingiye ibitungwa ntibyandure, n'umuntu ntaheza ngo yandure. Kuko nabisigiye yuko umuntu ntiyokwandura atagitungwa kirwaye bagiye en contact. Hama ku bijyanye n'ibimenyetso umuntu ashobora kugira yagwaye iyo ndwara, umusanzu umuntu yagiye en contact n'igitungwa kirwaye cyangwa yarafunguye nk'inyama cyangwa yaranyoye amata byanduye, haheze nk'iminsi ibiri cyangwa iminsi itandatu umuntu n'ibimenyetso bitangura kwibonekera. Aho naho hari igice kinini abantu batagira n'ibimenyetso, n'ikindi gice rero abantu bagira ibimenyetso bisanzwe. Hari ibya bya giripe isanzwe, umuntu akumva gumaruha, akagira agacanwa, akumva mu ngingo z'umubiri ababara, akamene ku mutwe. Ibyo n'ibimenyetso bisanzwe umuntu ashobora kugira, mugabo bikanasi kagira n'ibimenyetso bikomakomeye by'iyo ndwara. Mugabo ni igice gitoya cyane gishobora gushyirwa n'ibimenyetso bikomakomeye cyane. Ibyo nabyo turavuga nko kufatwa kwa maso, muna washa kuchagua la maso, akumbumengo nakibona neza, akabonumengo nakibona kure. Amaroni kindi kimenyetso gikomeye cyane iyo indwara yagiye mu bwongo ugasanga umuntu kumene ku mutwe ntakibi byamuremereye rwose akamene ku mutwe cyane birenze urugero agaca ubwenge akayoberwa hari akajya ikibanza arimo akagira ibizunguzungu akagira ingorane zo nka kujya kuko kwintandara bikanashika agatana ubwenge. Hariho rero n'ikimenyetso nyamukuru kinasanzwe kiranga iyo ndwara kitwa forme hemorragique. Ni kuvuga uwo muntu atatangura kuva amaraso ahantu hatari hake nko mu mazuru, akadahwa amaraso cyangwa agasohora umwanda mukuru urimo amaraso, amaso agahishira. Ibyo urumva ko biba ari ibimenyetso nyamukuru cyane. Ibi biheza binakaranga bikanaranga iyo ndwara kuko mu Gifaransa hari ibyo tuyita fiebre hemorragique. Rero n'ibyo bimenyetso nyamukuru ubibonye rero uraheza ugaca witura ivuriro rikwegereye, hama bagaheza nabo bakagutunganiriza bivanye n'ubushobozi bwabo babonye bizarenge bakaheza bakarungika kurindi vuriro ribasumbye ububasha. Ku bijyanye n'imiti, nta miti ihari. Nta miti ihari nabivuze kuko ni indwara iterwa n'umugera wita virusi nayo mu bisanzwe virusi yemwe n'ibijyana mu bisanzwe haheze nk'iminsi ine cyangwa itandatu cyangwa iminsi indwi usanga umuntu yakize.
Ariko kwiyo ngwara ihari docteur, kwiyo ngwara ihari ubwo umuti ababijejwe bariko baraba ukuntu bazohingura kwisi hose.
Oya, kugeza ino saha nta muti hari uyivura, nta muti hari uyivura. Umuntu araheza akavura ibimenyetso abona kuko nabisiguye ibimenyetso biratandukanye. Iyo umuntu afite ibimenyetso nibyo duheza tukavura kugira ntibiheze ngo bimuhitane. Ubundi iyo ngwara haheze iminsi mike y'ibijyana, ariko ibimenyetso nyamukuru agira nibyo bishobora guhitana umuntu iyo bidaciye bivugwa hakiri kare.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Adelin Ngabirano, mwiwe neza?
Ndabaramukije cyane mu minsi y'amakuru.
Mwaramutse neza, murakomeye ngaho?
Nshimiye mu Burundi, turashimye Imana.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Turi kuvuga ku ndwara inyonko ifata ibitungwa n'inka.
Ego cyane, murakoze cyane. Nk'intererano no gukenguruka kuri iki kiganiro mwatuzaniye cy'indwara y'inyonko yateye ibitungwa. Tunakengurukira cyane leta ku ngingo yafashe yuko hojaho urucanco hanyuma akaboga kagasubira kakiherezwa ku bitungwa biba bitanduye. Tukanasaba ko bogira inguvu cyane mu gihe tubona ko uru rucanco rutariko rurashwara cyane rwose igihugu cyose, mu gihe bahereye mu ntara zababaye cyane. Nabyo ibyo biba binumvikana, ariko no mu zindi ntara tugasaba ko baca barugwizayo kugira ngo bakingire cyane rwose.
Murakoze. Hari ikibazo mufite mushyira ntaye Ngabirano?
Ikibazo nano mutumire mwadutumiriye ni imbega hoba hari abantu baba bamaze kwibonekeza ko banduye biciye mu kwihereza ako kanyama koba kabaze ku nka uvura ibipimo biterekanye neza ko zoba zari zigwaye canke amata, nimba barabonetse sentome zari zimeze gute, mbega bakingirwa gute ababa bafashwe n'iyo ndwara yabandukiye. Ama murakoze cyane.
Namwe Adelenga Bijano, murakoze cyane rwose kuba mwadutekamo mugashikiriza ivyumviro vyanyu kuri ingwara. Nashaka docteur ariko ivyo bibazo eka asano wabiciye ku masonga, ariko reka tumuhe na kanya agire icasubiye kukubwira ukiri ngaho.
Abantu banduye ntabo turaronka kugira ino saha, sinzi ko navuga yuko ari kubera tutari bwaronke ubuhinga bwo kuyipima ku bantu, ariko kugeza ino saha nta bantu turashobora gupima banduye iyo ndwara. Hama kubimenya ibimenyetso nari mpuze kubidondagura, ariko kandi kubitungwa umengo numvise yabibajije kubitungwa kugira umenya yuko byandi yongwara akenshi ukunda kubona ibitunga nk'ibitunga bisisame tugasanga birarambura cyane kuko nk'inama akenshi zozo bisisame zose zitegerezwa kurambura icyo kiba kimenyetso nyamukuru y'igica gituma ushobora gutangura kumera amagabo hama ibyo bitungwa kandi na byine birapfa umuntu bikagira umucanwa mwinshi kandi bimenye kinyamukuru kubitungwa umuntu abimenyera ko murazi ko igitungwa kitavuga icyo kugira yuko kimenetse umutwe icyo kugira yuko kibabara umubiri wose mugabo umuntu abirabye ibyo nibyo bimenyetso bibonera ko ubona bituma mu mazuru kabona ibisita mezi birambura cyane bikagira n'umucana icyo nibyo bimenyetso urabira ko kubitungwa naho ku bantu nari nabisiguye
yego me umushyana he ngabye no ubwo ntari ko arumviza ariko ubu nibaza ko ayo makuru ayaronse reka duhe n'ijambo kandi undi muntu wa radio ijwi rya Amerika engineer Peters mbona uca mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega mbona uca
eh
muri hehe
Halo?
Oui, duga ku jambo ikibazo cy'imviro.
Jewe kwingwara ikintu no vuga. Nuko vuga ingwara itegwa batane kuko yatumye abantu benshi bahora bakunda kwihereza inyama bamara igihe batazigira ariko kandi ibi bihe nyene birakaze mukwiye kubana yamuhimiriza kuko ingwara ni nyinshi. Aho bishoboka mbere n'inyama bomera nk'abazihagarika kuko indwara zigiye ziteye ubwoba cyane
murakoze Epitas mbona buca impanuro mutanze nuko inyama abantu barazihoza kuko muvuga ko hari indwara ibiza byinshi cyane rwose ariko Dr. yatubwiye ko iyo ngingo isa n'iriko iravanwaho kuko abantu benshi reka hafashwe ingamba zikomeye hafashwe ingingo zikomeye zo gutuza ico kiza mu nka ari nacyo gituma ababijejwe bashobora kuba barafashe iyo ngingo Dr. Ndayisenga mu bimenyetso mwavuze hari bimenyetso bisa n'ibindi by'izindi ndwara kumeneka umutwe kagushuha ivyo ni bimenyetso kenshi na kenshi usanga biri mu ndwara nka zose ikintu nyamukuru umuntu uvuga ngo ni ikimenyetso gitandukanya iyo ndwara n'izindi ndwara mwubwira nk'abatwumviriza nk'ibi
iyo ndwara ibimenyetso by'ukuri birasa n'ibindi by'izindi ndwara nibyo mugabo rero akenshi iyo turiko turiyumvira indwara turagira icyo bita mu gifaransa lien epidemiologique no kuvuga isano riri hagati y'indwara ishobora kuba yavuye nibyo rero bica dufatira ko kuko ibyo bimenyetso urwaye malariya arabigira urwaye izindi ndwara za meningite cyangwa n'izindi ndwara nyine zirimo mu gihe twita fievre hemorajike usanga ibimenyetso ari nk'ibyo mugabo turaheza tugaca turondera isano riri hagati iyo ndwara yoba yaragiye nk'ubu duca turaba icyo twita contexte turimo urumva umuntu turaheza tukaraba mbega akora uwuhe mwuga ari nk'umuveterinere ari umurimyi ari umworozi icyo nicyo duheza tukifashisha kugira turondere isano riri hagati y'indwara n'iyo iba yazananye kuko ari umuntu atunze ibitungwa ibyo bitungwa bikaba birwaye umva nicyo gihe bica biduha icyiyumviro cyo kumenya yuko duheza tukabifatanya n'iyo ndwara uko niko duheza tukarondera gutora indwara hama duheze kubyikeka hari ibipimo dukoresha nama nabivuze turaheza tugapima barapima mu maraso bakaheza bakaraba yuko by'ukuri umuntu afise umugera w'iyo ndwara urumva icyo kiba kimenyetso cyo guhamya yuko afite ya ndwara dusanze atariyo turaheza tukarondeza mu zindi ndwara zifite nk'ibyo bimenyetso
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Eric miriwe neza Eric muratwumva
urumva gato niya tarikari
Erike uri munduru nyinshi cyane gose ushoboye kuja ku ruhande ukabaza ikibazo cyangwa ugashikiriza icyimbo cyawe Eric ndabona Eric akiri mu nduru nyinshi reka tugaruke kwa Dr. Alexis Ndayisenga nkuko rero biriko biravugwa cyane rwose iyo ngwara iramaze gutandukira ibihugu bitari bike mu Burundi yarafashe nka mu bindi bihugu naho nyene iyo ngwara ni ngwara ikomeye cyane muri iki gihe nashaka ndabaze Dr. Ndayisenga mu bategetsi bari muri iyo nama bavuye mu bindi bihugu hari amakuru yuko yoba yari maze gufata nk'abantu muri ivyo bihugu
iyo ngwara nta biharuro dufise ku bantu ariko turonka cyane cyane biharuro ku bikoko yaribonekeje nko mu gihugu cya Niger yibonekeza mu gihugu cya Mauritania yibonekeza mu gihugu cya Afrika y'Epfo yibonekeza mu gihugu cya Madagascar muri Sudani muri Kenya aho urumva niho yazananye no muri Egypt yaribonekejeyo kandi no mu gihugu cya Arabie Saoudite no muri Yemen yarashoboye kuboneka iyo ngwara mugabo ibiharuro ku bantu usanga tutaro nk'ibiharuro neza kuko urumva ko ni ingwara y'ibikoko mugabo ije zigafata n'abantu ugasanga ko muri ibiharuro ku bantu ntibikunze kuboneka neza
reka tuje kubona umuntu wanyu uri radio ijwi rya Amerika Kwizera Daniela Dani mwiriwe neza
yego muri
he ga Kwizera
yes ndabumva
muri hehe
mererewe gari mu kare ka Kayonza
aho ni mu Rwanda nivyo
yego ni mu Rwanda
ni cyiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyimviro turiko tuvuga ku ngwara inyonko ifata ibitungwa n'inka
yego nagira ngo mbabaze ese iyo ngwara ifata ite ibimenyetso byayo ni ibihe ndetse hari ibindi bihugu bya hafi yatanga byari yari yatangira kugeramo ndumva bishe kibazo nani
yego Daniela Dani docteur turi kumwe ngaha muhinga mu byereke ingwara zandukira izo bibazo yabiciye ku mayange nuko mutari kumurumviriza ariko mu ncamake ko muri kuri telefone reka kandi mwabaje ikibazo reka abiwutse mu majambo make murabaje ati ifata gute hari abanyagihugu mu bindi bihugu bamaze kuyandura no naho yavyishye nashaka ko muri ngaho bibabwiye mu kanya gato mu kanya mfunya mu majambo make docteur
mujambo make mu kuyandura bisaba ko umuntu aba yagiye en contact n'ibikoko byanduye cyane akajya en contact n'amaraso yabyo cyane inyama zabyo cyane yabifunguye cyane akayandura yariwe n'umubu umubu wariye igikoko kigwaye hama umuntu agwaye mu minsi ibiri cyane itandatu yaranduye aca atangura kugira ibimenyetso bisanzwe nabivuze nka kujya kwa gripe atangura kumva acika intege akababara mu ngingo z'umubiri akamenye ku mutwe ibyo ni ibimenyetso bisanzwe ariko hari igihe haziramo ibimenyetso bikomakomeye navuze nk'ibijyanye n'uko ashobora kurwara amaso akumva amaso atakibona neza cyangwa atakibona kure hari naho bishyika iyo ndwara igashyika mu bwonko hama akamenye ku mutwe cyane hama agata ubwenge ugasanga ntaza hari nta kibanza arimo akitiranye ibintu ugasanga mbere hari naho agira intandara agata n'ubwenge hariho n'icyo twita forme hemorragique ni nacyo novuga kigize iyo ngwara nyamukuru ko ikunda kubishyira mu mizi y'indwara twita retrievable hemorragique icyo gihe umurwayi araheza akava amaraso ahatari hake muvuga nko kuva umuna kuvuga kuva amaraso mu mazuru kudawa amaraso cyangwa kugenda ku mwanda mukuru urimo amaraso ugasanga amaso yahishiye n'ibindi ibyo ni byo bimenyetso bigize iyo ndwara ndiko nabyishyuye byose ibyo yashaka
yego mwari mwabinonosoye cyane rwose nuko umushinjantahe Daniel Dani ya taria niho yaragi telefona nti yarebwa tega matwi kiganiro ariko nibaza ko ubu aronse inyishu zihimbaye reka tuje no kwa Faida Sami ni tanga mwiriwe neza
mwiriwe neza
murakomeye ni bitanga
ego tumeze neza aho duherereye
ni vyiza cyane gose kibazo cy'imvuro
jewe ngiye kubafata ikiganiro cyamaze gutangura icyo numvise n'ibimenyetso biranga iyo ndwara ego muganye n'ikibazo nari mfite
ego
cyari kubaza nk'umuntu afungwe igitungwa kirwaye iyo ndwara yoba yoba infected
hari ikindi kibazo n'icyo nyene
ahanini n'icyo kibazo cyari kubera wazi ya mikoro kenshi na kenshi kwizera bitumwa niyo dufise amikoro ni naho usanga kenshi na kenshi umuntu ari hari ahanze amaso ugashobora gusanga kirabaye kirapfuye nicyo wari uyize dufate wari gukora nk'uburyo bugusahirize kunakuriya rero ugasanga nk'ibyo birahe kirahate neza
igome rekana ho yari yabikiye ku masonga ko muri gaho ahagira icyo babwiye ku kibazo mubajije hari n'abashobora kwibaza ati hariho umuntu abantu babiri burya igitungo canduye umwe akagwara undi ntagware ivyo nibintu navyo bishobora gushika docteur umutanguye kuri ico kibazo ca cumusiga ntahe ni bitanga
ibyo nyine nicyo twavuze yuko abantu banduriramwo ufunguye inyama z'ibitungwa byanduye uko nyine ubwo nibwo buryo nyine umuntu asanzwe yanduramwo iyo ndwara umva rero ntitwahanura ati ngo umuntu azifungura inyama z'igikoko canduye ngo hari uwo zifungura akagwara uwundi ntagware ego sindabiharira ibyo birashika mugabo ubwo nyine nibwo buryo buzwi yuko umuntu yanduriramwo iyo ndwara mu gufungura inyama z'ibitungwa bigwaye canke kunywa amata cyanke ku gukora amaraso yabyo hamwe ugasanga ayo maraso yahejeje agatobora uruhu rwawe ugaca wandura rero bene ibyo twebwe tubyita kwigereza ko iyo tuvuze ati umuntu arashobora kwandura nk'ubu buryo tuca tuvuga ati bwikingire bibaye ngombwa nicyo gituma atawe nuhanura ngo azifungure inyama z'igikoko canduye
murabivuze neza nta wo kwigereza kwa docteur izo ni impanuro nziza cyane rwose ikindi kibazo umuntu yo kwibaza docteur ni ingaruka z'umuntu yagwaye iyo ndwara mwavuze ko gushika atamuntu hari umuntu agwara iyo ndwara hanyuma akabona ivyo bimenyetso bamuvuye akamuvura ivyo bimenyetso ariko hagati bagakira none hari bisigarira iyo ndwara yo bisiga mu mubiri hari abantu bashobora kwibaza ko yayigwaye ashobora kuzogira ingaruka mbi muri kazoza ibyo ni ibintu bishika canke na si ibyo na gato
ingaruka mbi zirahari rwose kuko navuze mu bimenyetso nyamukuru hari igihe arwara amaso ugasanga ntakibona neza arashobora gukira mu ndwi nka zine gutyo hari naho rero bishika ibyo byisho rigasinzikara cyane ku buryo bica rigiramwo uruhumyi urumva ko nk'iyo ari inkurikizi ikomeye cyane hama ku bijanye na rujya ruhande indwara iba yashitse mu bwonko murumva ubwonko bwafashwe mu bisanzwe ubwonko bwafashwe muri atwa ari bwo butuma ibihimba byose bikora ari bwo butanga icyo twita information gukomanda ibindi bihimba ibyo bikora urumva ubwonko bwafashwe umuntu arashobora kugira intandara arashobora kujya muri koma n'icyo gihe birashobora kumugirira icyo twita nyine mu gifaransa sekere ni ukuvuga izo nkurikizi zica zigumiriraho ugasanga umuntu yaciye aguma afise izo ngorane z'intandara canke yaragize koma ugasanga hari ibihimba bitasubiye gukora neza hama ku rundi ruhande navuze birya byo kuva amaraso muna kudahwa amaraso canke gusohora umwanda mukuru urimwo amaraso eka no kuva amaraso mu kanwa hose urumva umuntu ariko arava amaraso mumva ko aba ariko aratakaza amaraso harashobora kugira igihe ugasanga yakamye n'amaraso bigasaba kubamwongerereza amaraso umva nk'icyo gihe atavuwe na ningoga murumva yuko no gupfa ashobora kwitaba imana murumva rero ibyo nibyo binovuga biranga iyo ndwara ni indwara umuntu aza akavura ibyo bimenyetso nyine abona kugira ngo ntibihava aba ari byo bintu bitanga
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Ruhamya Ali Jalila Raymond Mwiriwe neza.
Yego. Mwiriwe neza na mahoro.
Murakome ngaho.
Yego, turakome.
Muri hehe?
Ndi Kigali ahitwa Kibagabaga.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi kumwe na Dr. Alexi Ndayisenga umuhinga yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Okay, ngiye ndashaka kumubaza nkari cyacyenda ni dufate metodoloji bashobora kuba barakoze. Ese abantu bamaze kwirwara n'abantu bangana iki ku buryo bashobora kuba barwara ayo maso ku buryo bishobora kuba bitakira, ku buryo bava ayo maraso bashobora kuruka amaraso? Ese ubu bushakashatsi bakoze ku buryo iyo ndwara ikaze igeze aho ngaho kugira ngo dushobore kuba twayirinda? Ese twayirinda gute twebwe abantu babana n'ayo matungo, cyangwa abantu babana n'amatungo bayirinda gute ku buryo batayandura cyangwa batayanduza?
Murakoze, murakoze cyane rwose. Ali G. Lila Raymond. Ikibazo cyamaze kuronka inyishu n'ikibazo cy'ukuntu abantu yirinda, ariko ari ku murongo. Raymond, murashobora kumusubiramo hanyuma akaba yabaje n'ubushakashatsi gushika ubu ibitigiri by'abantu bamaze kuyandura bangana iki, cyangwa inka zimaze kuyandura zingana iki? Reka tuje kwa Dr. Alexi Ndayisenga.
Ikibazo cya kabiri cy'abantu bamaze kuyandura uko bangana mu Burundi, nta bantu turaronka bayanduye cyangwa turapima ngo dusange bafite iyo ndwara, kuko ntituratangura no kuyipima. Ngira nicyo gituma kumbura tutaratora abantu bayanduye. Hama ku kijyanye n'ibikoko bimaze kujya kwandura iyo ndwara, naho ibiharuro birahari mugabo antunge sinashoboye kubifata ngo ndabe ndabifise, kuko biraba cyane cyane abo mu bushikiranganji bw'uburimi n'ubworozi, nibo bati ibyo biharuro neza babikurikirana ku munsi ku munsi, kuko biza biranahinduka ku munsi ku munsi. Then izi ndwara kubera zikurikiranwa ku munsi ku munsi, ubundi biharuro biza birahinduka, sinabyitayeho cyane. Twe twibanze cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu, gushika ino saha nta muntu arapimwa ayirwaye. Turacyari ko turarwana n'uko atahubwo atawo yandura. Ngira nicyo kibazo rero cyantandukira cy'ukuntu umuntu ayirinda, ari nabyo turiko turaraba ko twohimiriza cyane kugira abantu ntibayandure. Yashimikiye cyane nko ku bantu b'aborozi, urumva umworozi ubutunzi ibyo bitungwa urabigaburira ukabiha amazi, wumva ubwo ni usanga aricyo twokwita risike y'uko ushobora kwandura iyo ndwara mu gihe ibyo bitungwa byawe birwaye. Icyo rero duca duhanura, igitungwa cyawe kirwaye ni uko uheza ukakijya ugahamagara umuveterineri agaheza akakubwira ingene akivura, hama nawe ugaheza ukirinda kugikorako, ukirinda ukoresha ibikoresho ubikorako utambaye ibintu byo kwikingira, kuko hariho ibikoresho byo kwikingira, nuvuga nk'agapfukamunwa, nkavuga ibirato by'intoke, nkavuga n'icyo nokita singe nokita mu Kirundi iburuze. Ibyo bikoresho nibyo duheza tugasaba yuko abantu bakoresha igihe cyose mu gihe bariko baramanipira ibikoko cyangwa ibyavuye mu bikoko. Ubwo nibwo buryo buhari bwo kwikingira. Nayo ubundi ku muntu nta rucanco ruhari, ariko ku bikoko hariho urucanco. Ibikoko bitarandura mu gihe mu karere hariho ibindi bikoko byanduye, igikoko cyawe kitarandura heze ugasaba yuko baheza bakagikingira iyo ndwara, urucanco rurahari.
Murakoze cyane rwose. Reka tuje no kwa Nyandwi Abdul Humid, ubundi bunywanyi radio ijwi rya Amerika. Muraho Abdul Humid.
Na mahoro, turashima.
Ni byiza cyane rwose. Muri hehe ga Abdul?
Jye ndi mu Burundi.
Maja he?
Mukayanza.
Ni byiza cyane rwose ko mukurikira iradiyo ijwi rya Amerika. Mukayanza, duga ku ijambo, ikibazo cy'imvira.
Ikibazo hanini, ikibazo cya mbere nshaka kubaza ni ikibazo kijyanye n'uburyo iyo ndwara yandukira, na cyane cyane ku bantu, ko hanini hanini twaje yaje twumva uko ivugwa ku gitungo, na cyane cyane ku nka n'intama n'impene. Turashaka ku bantu niyo yandukira abantu, ariko ibindi bitungwa turetse intama n'impene ntibyandukira. Hanyuma ikigira kabiri nchambaza none ko kenshi usanga hakunda kwaduka indwara z'ibyaduka na cyane cyane nk'aho mbereye mu Burundi ugasanga ibijyanye n'inkingo birateba iyo ntishobora kuba icyo kibazo bivuye n'inge niteba ntibishobora ibijyanye n'urukingo biteba imiti bishobora kuba impamvu yuko icyo kiza gishobora kurandaga tugasanga kiriko kirica byinshi kuruta aho bari kwihutira kurondera uwo muti wo kugira bakinge cyangwa bavure nyine hano ntibyari ibyo. Murakoze
Nyandwi Abdul Hamida. Ikibazo cyawe ni ikibazo ya doktori yamaze kuvuga cyane gose, ariko mwengaho sinzi ko asubira kugira icyo kivuza ku gatoyi. Ikibazo gihambaye kandi mu baje ni ikibazo kigira kabiri. Ikibazo kivuga ko kenshi na kenshi mu bihugu incancu ziboneka zitebye bishobora kugira ingaruka mbi ku bantu bayirwaye. Ibyo bintu si mu Burundi gusa, twabibonye no muri Afrika aho ku ncandago za COVID-19 ibihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajyambere bitaronse ucandago hakiri kare, kandi naho tabitigire byinshi by'abantu banduye iyo ndwara muri Afrika, ariko hari habayanduye kubera izo ncandago zitabonetse vuba. Docteur ku bibazo bishikirijwe na Nyandu ya Abdul Hamid, nidoge ku ijambo.
Kujyanye n'urucanco ngira nico nshimikira ko cyane urucanco ubundi urucanco n'indwara kubera itabimenyerewe cyane. Urucanco mu Burundi navuga nta ruba ruhari, urumva barinda kujya kururondera. Hama mu kujya kururondera naho murabizi ruragurwa amahera kumbure, biravana no gusanga kumbure n'icyo kibuga taburyo buba bwarategekanijwe bwo kugura izo ncanco. Icyo ni ikiyumviro kiwanje, murumva yuko ari ikibazo siko nacyo cya politiki, kuko bisaba ibintu byinshi cyane. Ariko by'ukuri urucanco urumva rutabonetse n'ingoga, birumvi ibyo ntibyumvikana yuko indwara ishobora kukiguma irandagata. Bivuga yuko indwara ibonetse urucanco ruheza rukaboneka hakiri kare kugira ukinge ingana zitaratikira. Icyo nicyo nabivuga ko kuko bisaba byinshi kugira urucanco rwinjire mu gihugu, bisaba byinshi kugira bigure urucanco. Icyo no urucanco nyago rubereye rufasha kuko incanco ziba zidandatwa henshi, umuntu akabanza kuraba urucanco ruba rwemewe n'amategeko, wumva n'ibintu byinshi kugira urucanco rushobore kwinjira mu gihugu.
Murakoze.
Mu buryo bwo kwikingira rero nari namye ndabuvuga na hanini no kwirinda kujya en contact n'ibikoko byanduye. Umuntu akirinda gufungura inyama cyangwa kunywa amata y'ibikoko byanduye. Hama novuga n'ikindi na kumbure abantu sinigeze numva batabarakimbata cyane, ariko nigeze kuvuga kuko umuntu mukwandura ashobora kwandura yiwe n'umubu wariye igikoko cyanduye. Ndashimikira rero gukoresha imisegetera irimo imiti yikini bijya n'isegetera nyine dusanzwe tuvuye kurwanya malariya. Iyo nayo nyine irafasha mu kwikingira indwara y'inyonko y'ibitunga.
Murakoze Docteur. Reka duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi wacu Jean Claude. Miriwe neza?
Mwari cyane.
Muri hehe Jean Claude? Muri hehe?
Abakendi Ikarusi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'imvuro turi kutuvuga ku ndwara inyonko ifata ibitungwa ishobora no kwandukira abantu. Rift Valley, duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro.
Eko murakoze. Hari make ikintu nakira ubwa mbere notangira kubaza ubwa mbereho kuko ndatse igihe iyi ndwara imaze ivugwa mu Burundi. Ego harabayeho uburyo bwo kwikira bwo kuyikinga kwibandanya kurandagata mu hukumita ibitungwa mu ngo no kubuza no guhagarika ibijyanye no kubifungura. Ariko uretse icyo nge mbona umenga nta ntambwe ndende iratera. Navuga ko leta iratera mu bijyanye no n'icyanzo nk'uko uwo mugenzi ariko arabivuga, kuko icyanzo jyewe nko mu ntara ndimwo nta bitungwa ndabona bisanzwe. Ariko ubu aho bigeze mbona umenga
asa nkaho bariko baroroshya ibijyanye nuko babifungura, rero ntagira ikibazo ko ibyo bitungwa bitaracandagwa, tukaba tutarabona by'ukuri ko iyo ngwara yamaze guhera mu Burundi, ariko ikaba biboneka yuko umenga mu ntara zimwe zimwe biriko biroroshwa yuko ibyo bitungwa ngo itagwaye bo bifungura, aho nta ngaruka ndende zizohafatiramwo, ugasanga kumbure harabayemo kwihenda abanyagihugu bagafungura ibitungwa bigwaye kumbure batabizi.
Murakoze Jean Claude, ico nikibazo twari kubaza cyane cyane abategetsi cyane cyane mu bushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi, ariko mu majambo make cyane rwose tuvuze muri rusange igihe cyose habaye ingingo zoroheje kenshi na kenshi biba bivuye ku bategetsi babonye ko ico cyari cyatumye izo ngingo zifatwa kiriko kiraba mu nzira, ariko birashobora no gushika nuko ingingo zukorosha twabibonye n'ahantu hose ku ngwara ya COVID-19 aho mu bisagara bimwe bimwe no muri leta zimwe za Amerika ingingo zorohejwe, hanyuma hakaca ba ingaruka mbi ugasanga abantu basuye kwandura ari benshi. Icyo ni kibazo rero gishobora no kuri iyo ngwara inyonko ifata ibitungwa, ariko reka duhe akanya Dr. Ndayisenga nawe nyine agire ica kivuze ko mu gihe habaye ingingo zifashwe zo korosha ingingo zari zafashwe zo kukingira ikano kwigeza kure ikiza cyari cyo cyose, ntangaruka mbizi ishobora kuhaba Dr.
Ingaruka mbizi ishobora kuhaba mu gihe boroheje izo ngingo kumbure iyo ngwara itari bwagende cyangwa hakiriho ibyoshobora gutuma iyo ngwara ibandanye, ariko nibaza ko nk'uko ibyo avuze mu bisanzwe bijya bikoko muri azi yuko baciye babanza barahagarika kuza barabijyana mu masoko kuko kugira byandure nabyo nyine urumva byandura ari uko bigiye biraja en contact n'ibindi byanduye cyane biba biriko bigibwa n'imibu. Mu gihe rero ibyo bikoko byamaze igihe kirekire babishyize muri karantene, twibaza yuko ahantu iyo ndwara itigeze yibonekeza, ni ukuvuga yuko n'ubu iyo ndwara atayihari. Ningira nk'ingemesho nomuha mwako karere atangwara yigeze iboneka iki kiringo cyose ikaba itasubiye kuboneka no kubwira iyo ndwara ntayihari, kuko indwara irafise igihe imara mu gikoko cyayanduye cyangwa umuntu yayanduye birafise iminsi bimara hamwe ibimenyetso bikibonekeza. Itigeze byibonekeza rero ibimenyetso ni ukuvuga yuko iyo ndwara atari ibihari aho hantu, hama agacarema kuko aho yayibonekeje niho bariko barashyira ingufu cyane mu gucandaga ibitungo, nicyo gihe baba bariko barakingira n'ibindi bikoko by'ahandi, kuko murazi ko ingingo yo yuko ibitungwa bijya mu masoko biraja ku mugaragaro, baracavuga yuko ibitungwa bibagwa ari uko byabanje guca muri karantene aho iyo ndwara yibonekeje. Nuko nomwishyira ku icyo kibazo uko ku bantu naho ni kuvuga abantu basabwa kuguma bikingira izo nyama naho bozifungura baziteke neza zishe neza, iyo mpanuro tuguma tuyitanga kuko igikoko na cyone kirashobora kugira iyo ndwara ugasanga kumbure ntigize ibimenyetso. Mugabo icyo duca dushimikira ko nuko izo nyama baheza bakaziteka zigasha neza bakazihereza atacu no kwita risike irimo, n'amata bakayinyereza ari uko yatetwe akavamo ubwo bucafu bushobora gutuma umuntu yandura iyo ndwara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Japhet. Mwiriwe neza? Muri hega ya Japhet?
Ndi mu Rwanda.
Ego, akandi kazina ninde?
Sibomana Japhet.
Sibomana, duga ku ijambo kibazo cy'imviro.
Nge rero ikibazo mba nahagize kuri iriya ndwara ntabwo kubera rya zina riri mu Kirundi ntabwo nabashije kurisobanukirwa mu Kinyarwanda, ariko natwe hari hamazeho mu minsi yashize hari hariho gushyira mu kato wenda nka biriya bavuga ngo karantene inyamaswa nyine wenda nk'inka abantu ntibaye bazibaga, n'ubu ngubu ntabwo bapfa kubaga inka nyine barabanza bakazisuzuma. Ariko nanone ikibazo kiba giteye nk'impungenge wenda nuko biba bishoboka ko hari n'abantu wenda baba batabyumva bakabashobora nko kuba bagenda bakazibaga batabashiye kugira ngo babisobanukirwe neza. Nibaza se n'ubuhe bukangurambaga wenda rwaba bushoboka gukorerwa ahantu hose wenda ku buryo babitumira nk'uko COVID-19 abantu babashiye kwikumira.
Murakoze Jafeta, ikibazo cyawe Dr. Ndayisenga aracishwa mukanya ariko nshaka mpere ijambo kandi n'umundi munywanyi imbere yuko ishyira icyo kibazo. Uyo munywanyi nawe akaba ari Trafse Simon, itwa Simon. Muri neza Simon. Simon. Murakomeye Simon.
Arahamye twashimana.
Muri hehe?
Ngozi mu Burundi hafita icyumba.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego, shaka kubaza ko umuganga yavuze ngo yari ku buryo mu bitwa rudanda ari gicanye rudanda ziri kumwe arabona iyo bari gukura kumwe ari chance zo kandi ko mu bwabone.
Murashaka gusubira mu kibazo?
Nako nshaka mbaze we.
Yego.
Ati ko uwo muganga yavuze ko
deka Dr. Arakwica icyo kibazo ariko nashaka ubwa mbere na mbere yishyura ikibazo cya Jafet avuga ati impanuro cyanki ika mwokumvisha gute abanyagihugu bamwe bamwe batumva ko ico kibazo ari kibazo gihambaye cyane rwose aravuga ibyigiza gushika gihe ikindi kiza cyari cyateye ugasanga abantu babifata minenegwe tugwa ku ijambo Dr.
Impanuro twotanga ni uko abantu boza baririnda kuba kudatahura ibyo abajitwa amagara y'abantu baba ariko barabashikiriza. Kumbure hari igihe habaho no kudashika hariya mu ntimatima y'indwara, ariko turasaba yuko nko mu bajetwa amagara y'abantu twebwe murabona tuvurira mu bitaro, ariko haba hariho abandi bajetwa amagara y'abantu baba bajetwe ku bijya twita sensibilisation. Harakenewe yuko haba icyo twita sensibilisation kugira abantu bose bumve by'ukuri urugero iyo ndwara ibiriko. Iyo ndwara kuko mwumvise yuko ifite ibimenyetso bishobora gutuma umuntu adaheza ngo asubire kubona cyangwa ugasanga yaragize nk'intandara. Ibyo rero murumva umuntu utabimwumvishije aheza ngo yumve akamaro ko kwikingira iyo ndwara. Turasaba rero yuko nko mu bushikiranganzi baheza bagashika mu banyagihugu kugira babumvishe ibimenyetso by'iyo ndwara kandi banabigishe uburyo bwo kuyikingira. Ama kubijyanye nyine n'impanuro tuvuga tuti igihe cyose ubona ufite amakenga urashobora kubaza abajyitwa amagara y'abantu cyangwa abajyitwa amagara y'ibitungwa kugira bagusigurire. Igihe cyose bene abo baba bafite inyinshi baheza bagaha umuntu bijyanye n'ingorane yavuze afite. Izo na zimwe ziri mu mpanuro dutanga kugira umuntu yirinde kugira uko nyine abyumva. Kuko mu magara y'abantu bitabijya mwa bya bindi twita otomedikasi ugasanga umuntu aciye yiyumvira imiti yawe nyine atabanje kubaza abagize amagara y'abantu no kubitunga byo buko nyine. Iyo cyose urabona igitunga cyo gifite ingorane araheza akitura uwujejwe amagara y'ibitungwa kugira amurabire yuko atangwara gifite kugira ivugwa hakiri kare nawe ashobore gukingirwa ko ishobora kuba ari indwara ifata ibitungwa ikongera igafata n'abantu.
Akajambo ka nyuma ku byerekeye ikibazo cyabajijwe na Simon avuga ko urucanco rwabonetse ariko ibyo hanurwa mu ntara nk'ibihe urucanco nashaka musubire mubwire neza ko urucanco rwabonetse ari urw'inka atari urwo abantu. Duga ku ijambo mu kanya gato mufite umunota umwe Dr.
Ko urucanco rurahari n'urucanco rw'ibitungwa si urucanco rw'abantu. Abantu nta rucanco ruraboneka kugeza ubu havugwa hakingirwa ibitungwa kuko ibitungwa bitagwaye umuntu naheza nawe ngo arwara. Urwo rucanco rero nabwo mugabo icyo novuga kindi ni uko barafite ingene baheza bakarusanga mu bacetswe uburimyi n'ubworozi barafite ingene nabo babitunganya mu kuza kurutanga bivanye n'ingene babona iyo ndwara ibifite ubukari cyane.
Yego me Dr. Alexile Senga murakoze cyane gose ku kajya mu hari radio ijwi d'America ni impanuro mutanze ika ubumenyi musangiye nabandi. Turashimiye engineer Cornelius ya dufashe kwegeranya dufashe mu ngabwe z'uma tukadushimiye kandi na Nadia Taha ya dufashe muhinga mu kwegeranya ibiganiro byose twashikirije turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi cyane cyane abaduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turabateye akamo mwese mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika mugira amahoro n'umunsi mwiza.